mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibikibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibikibitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Mukore rikisha Barundi kokuru tugira ni ku telefone cyane nani cyari kiyo nico ku telefone kitanditse. Ni bya bindi
woni annonciata niyo nkuru vice president wa komisiyo y'amatora mu Burundi aravuga ku mpamvu zituma urwego rwa seni rutabasha gukemura ibibazo biboneka mu banyagihugu kuko abagize ingorane batazirugezaho mu buryo bwateganijwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo imvururu muri Kenya turayigarukaho mu kanya gato. Umuyobozi wungirije wa komisiyo y'amatora mu Burundi arahamagarira urwaruka rufise imyaka 16 muri kino gihe gusaba karanga muntu kugira ngo ruzitabire amatora y'umwaka w'2020. Yabivuze mu nama n'abaserukira imigambwe abayoboye amashyirahamwe yigenga n'amasengero. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Icegera c'uburongo y'umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yatangaje muri iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro ku kiringo cyo kwiyandikisha ku bageze gutora cyageze ni kuva ku igerekerezo rya 8 gushika ku rya 17 kuno kwezi kwa kabiri turimwo. Naho abitavye ibiganiro bashima ko umurwi seni uri kutera intambwe mu itegurwa ry'ayo matora yimirije bafise ivyo banegura. Icegera c'umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona Simbakira Etienne yashikirije ko hari ibitariko bigenda neza. Yadonye urutoke kuri kamwana wa mama kabaye mu itango ry'akazi kubagiye gukora iyandikwa ry'abageze gutora
cane cane hageze gutora babazogira rusansuma harabayemo utunenge rwose dukomeye mu ntara zimwe zimwe no mu makomina mwamwe sinzi ngira mwarabimenye sisi yarakora ikamanika intonde z'abazogira rusansuma bwaca ugasanga babimanuye rimwe kabiri hanyuma mbere twarabikurikiranye ugasanga sisi yaje gufashwa n'abandi bantu batari muri iyo hari haho byabaye tukabona rero yuko atunenge twosaba yuko umugwi seni mwogerageza kabisa gukorana n'abajeje intwaro nabaje abantu banyu bo mu masiti n'amasesi bagakosora uto tunenge ntizo subiye.
Icegera c'urongo uyu mugwi seni aremeza ko ivyo bintu bumvise bivugwa ahatari hake. Umufasoni Anosiata niyo nkuru yaneguye ariko ko abagize ingorane batituye inzego zibijejwe.
Twababwiye duti nkukuru zirafise iminsi zibajere mu minsi ota byari byanditsemo uwo muntu n'ukuri akaba yavuye ko kuri uwo mutumba yarahavukiye canke haba bakazana wundi muntu avuye mu yindi ntara canke ku yindi korine nimugire ko kuri byihuta muba hasepe bacu natwe bari tuhansenye tumenye ico dukora itarenze iki ya minsi y'amarukuru. Nuko rero cisha Barundi hokuru tugira ni ku telefone sene nani cyari kiyo nico ku telefone kitanditse ni bya bindi twagaruka ko ngo abanyamigambwe ngo bavuga ngo byanse bakabivuga ku maradiyo atacanditse cyatonze muri sene none se twereka gute ikintu kiriko kiravuga ku maradiyo.
Ikibazo cyo gutanga amakarata karanga muntu kubageze gutora naco nyene cabajijwe muri Yohanahana y'ivyimviro abavyitavye bashikirije amakenga kubijanye n'abafite imyaka 16 muri kino gihe nimba bazandikwa kugira bazotore mu matora ya 2020.
Muravuga yuko mbere umuntu asomera hari yarabibona ko muvuga yuko amatora turi ko turategura arayo mu uyu mwaka no mu 2020. Akabazo rero mfise nakabana bafite nk'imyaka 16 mu uyu mwaka ntibazotora ariko mu 2020 bazoba bakwije 18 bazotora none ko badafite karanga muntu bazota niyihe dokima yindi tegekanije abo bana bazokoresha.
Umufasoni niyo nkuru icegera cy'urongoye umugwi seni yatanze umuco kuri ico kibazo cakaranga muntu kuri abo bafise imyaka 16 muri kino gihe.
Rero seni imaze kuvugana n'inzego zitwara igihugu tukabona yuko twogerageza diko te technique tukandika abo bantu bazotora ubu n'abazotora muri 2020 tukabatora bashize hamwe mu mashini imwe hanyuma bazaba kwiza imyaka 18 muri 2020 tukabatreta ukundi na utawari waka kabuseneza wamenye yuki urusansuma izohera kumana afite imyaka 16 mugabo cyo kwita imyaka yo gutora muri 2020
bamwe banye politike abo mu mashyirahamwe yigenga n'abanyamashengero ntibasize nyuma aho ubwigenge bw'imirwi ijejwe amatora mu ntara bugarukira bavuga ko hari babona matari batorohereza abarongoye imigwi sepi bagasaba ko hugira igikozwe icegera c'urongoye mu rwego rw'igihugu ujejwe amatora yishura kwaho byo babimeze uko byo hagarara Anonsiyata niyo nkuru akavuga ari koko igikorwa cy'amatora cyego umurundi wese muri iyo nama hatangajwe ko ibibanza byo kwiyandikishirizamwo ku rwego rw'igihugu bigera ku 3 n'amajana 8,288 bigizwe n'ibiro 11,000 n'amajana 5,083 Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Muri Kenya nyuma yuko Raila Odinga utavuga rumwe na leta arahiriye nk'umukuru w'igihugu mu duce tumwe na tumwe tw'umurwa mukuru wa Nairobi habonetse abantu bagiye mu mihanda kwigaragambya batwika amapine abandi barasahura ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya
Miguna Miguna yahagarizwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyiri wa gatanu uwo mugabo yita General Miguna Miguna ari mu bashyigikira urunani na sa rukuriwe na Raila Odinga mbere no ku munsi wa kabiri aho yarahira mu kibanza cyitiriwe Uhuru Park yari mu bahagaze iruhande ya Odinga Bwana Miguna yemerera ko ari umujenerali w'umuhari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitiriye National Resistance Movement NRM cyangwa umuhari w'igihugu rwanya ubutegetsi uwo mugabo buyagirizwa kurahiza umukuru w'igihugu atemewe no kuba mu mugwi leta yagize ikiro mu gihugu George Kinoti umuyobozi w'igipolisi kijejwe amatohoza yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu ko inzego z'igihugu zijejwe gukomeza n'ukubahiza amategeko zidashobora kwihanganira na gato Miguna Miguna mu gihe we nyene yitaziriye umujenerali wa NRM yanavuze ko Miguna yemangira ko azohamagarira abanyakenya guturira amafoto n'ivyapwa vyose biriko Perezida Kenyatta iruhande yo kwemeza ko yasinye ku ndahiro ya Odinga yita Perezida ihagarikwa ryiwe ryatumye mu duce tumwe tumwe hari imigumuko muri Nairobi abarundi twavuganye badusigura ivyo babonye
nahitwa kigira ahabonetse no munsi abazirutse baturira amapine mu mabarabara n'urujya n'uruza rwa rusa n'urwahagaze ubwo natwegwe rero birahiza bikadukora ko kuko niduweza ngo tubandanye imirimo yacu ndafite utuntu ngenda ncuruzagiza ubwo rero ndadukura mu mujyi wa Nairobi hanyuma nkaducururiza hirya gato mu mujyi wa Nairobi nyene aho nca rero niho uno munsi hari habereye imigumuko uca wumva yuko umwanya watakaye byasabye ko mbanza gusubira inyuma ndarorera kugira ngo ibarabara rishobore gutongana kashobore kurengana
aho twari kutubaca aho bita Jamhuri Estate twabonye ugwaruka bw'imisore bari mu ibarabara bitwaje amabuye mu ntoki ubwo gwaruka guhagarika imiduga bagaca binjira mu modokari binjiye bagaheza bagatangura gusaka bagaca batora amatelefone yabari muri izo modoka bakarondera cyane cyane n'ibintu byitwa ko bitagaciro nk'amafaranga bagaheza bagaca babitwara indi rero ifa bonye giteye ubwoba nk'abantu b'abafasoni baba bari kubagenda n'amaguru ubwo gwaruka gwaca ruhagarika ugaca rubaka amasakoshi ajya amasakoshi ngendanwa y'abafasoni ari abafasoni mbere bavuga iby'induru bararira mugabo mva ntibagira ubatabara
navuga ko byabibukije ibyo babonye mu gihugu cyabo 2015
byatubukije n'ibyo kandi twe tubujumbura ariko ibyo twabonye itandukaniro ni uko mu Burundi ibyo bita imigumuko bayita imigumuko paisible ni ukuvuga yuko abantu bakubitwa cyangwa ngo bize mu buryo twabonye nk'uko ngaha bigenda birateye ubwoba
turazi ibi by'imigumuko ikivamwo icyavuyemwo ni uko benshi muri bene wacu bataye igihugu bakomoka ubwo rero tubibonye mu gihugu twahungiyemo naco ni ukuri twebwe umutima wongera kuraho katukibazo tukiri dusanze none iyo twaroye mugabo nyene kubera ko ibudumba twabibayemo turaza tukamenya uko twinyuranganya nakiye nkoresha ko nakoresheje kugira ngo no mu budumba ndabuvemo
ubundi nawe ati Afrika ni imwe
je narimperereye mu kibanza cyaho bita Adam hafi y'isoko yaho bita Adam igitangura je nagirwa n'abantu bugwa abaza biruka bashumisha batambabuye abizalizo ko twariko tudakubiko cyukanda mu nipasi samisiyo ibizali bityo ngo bakubujyo bakesigira ikino kwitama ofisi ingenier ibuka ibintu byatwaye ko umusabaye mu ngamba mu Burundi kasereka yuko menga Afrika ni imwe cyo twabonye mu Burundi aho abapolisi bahangana n'abanyagihugu wagenda i Nairobi ugasanga ni uko bimeze wa Kampala ugasanga ni uko bimeze haba muri Congo urabona kumenga itagenda neza Afrika idasikanye muri imyaka
Haila Odinga we n'ubu ntakurwa ku ijambo arahira karengwa ko atazopfa yemeye ubutegetsi buhari ubu yabishyikirije mu biganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku mugoroba
Either we are living under this constitution or we don't and we can go each one of us our own different
ways agira ati dukwiye kumenya niba twubahiriza ibwirizwa nshingiro ryacu canke naho tubireke umwe wese afata inzira yiwe yishakiye aho naho ntaco vyoba bimaze kugira leta igihe leta ubwayo iho nyanga ibwirizwa nshingiro n'andi mategeko y'igihugu ndashobora kurahira mfashe bibiliya kw'ibiharuro vy'amatora yo kuwa munani ukwezi k'umunani umwaka uheze kandi ayo n'amakuru y'ukwizerwa ukuntu abanyake nyabatoye birerekana neza ko twatsinze ayo matora hanyuma Jubilee iratsindwa rero ntitugiye kwemera gutwarwa na Jubilee twatsinze mu matora niyo mpamvu nshobora kuvuga atabwoba ni nacyo gituma mvuga n'ingufu zanje zose kuko nzi neza ko natsinze amatora ku munsi wa gatatu TJ Kajwan umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga yarahije Odinga yari ahagaritswe n'igipolisi yarahije rimwe gusa mu gasho arekurwa abanje kuriha ihadabu ry'amadolari 500 hagataho televiziyo zitatu zerekanye ikibiriraho irahira rya Odinga n'ubuzira cy'ubugawe urwego rw'igihugu rucunga itangazamakuru kuri uyu wa kane rwavuze ko ingingo yo kuzugurura izofatwa na leta Eroje Wikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku isi ya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'isi ya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho inkinamico muri kirukuri dutegurirwa na bagenzi bacu muri La Benevolence
Ibintu kene gutohoza ni bizabyo bose birakwiye ugambire ho nta nakibe cyerekana ku mwango w'ibiro uba warabomowe
John nizo mwango ni wabomowe
sinobesha no kuri nta wabomowe mwango cyanke basi ko wumva tubwire ko hari wundi muntu we bafise urupfunguruzo rw'ibiro vye yibo jewe nyene vraiment ah sinobesha ubindi turondera ibyo kugira ngo dukingire n'ibisigaye imfunguzo z'ibyo biro nge nade twaye unyene wesha
John John désolé vraiment je ne peux rien pour toi
Monica Monica nokuri
urwo ko bitwe asize ngaho kiri urumusangana n'abapfuye mu ngo wanje iyo narakuwakira naho abandi bari gucabanya kiriza muri cyo cy'amanyabuko
ya n'ese ni dewe
Nadia uti gukuri kinga wewe
Nakuherehe no. Nasa kumtinda kwa ofisi yako. Unashura kula ukakuta mu bintu vyako. Paka gwe ngoka kira. Ofisi yapi atugeket.
No nabi watu bande mere. Nari kubikira ko.
Wewe ntabwe ofisi kwa kuyumvira food.
No rero namaze kurwa mu byara he.
Urashaka kubitsa mu vyo wose ngoka yizana tukayishira batije kumuteka. Yizana tutwa kwa police.
Ndakusa tukigira n'ukwikire. No kuri kuma.
Bandi zaniye ngo. Sana. Ndi tutwa kwa police.
Kura.
Hano wabizindukiye shefu.
Chondo, nakibuse. Ngo, urondere kinga. Hoki, 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 hoki. Genda, subira ku kazi, subira ku kazi genda, genda.
Dusubire ku kazi. Kare tuje gukura.
Kare je none hega washa.
Genda, ndabaza genda. Nake ni wabara.
Tuje gukura hama.
Ngo mave mu kwa mumporero nkanje. Genda, ndabasanze mu gihinda.
John, oya nokuri.
Cyo cyiza wadukoriye. Ukadukura mu gashomeri karaho igihe bari batwivye ubwato oya kandi twaburaniwe nta wo kuheba no kuri m
karikari oya dukuye nyene no kuri chef twagaraga kuza kugushigira kandi uri mu ngorane
eh ni gaje byagenze gute ko twagiye twumva ngo bagukuye ku kazi twese tukagwa mu gahunda
reka share reka umvira ni cyondo nawe siko barenganye nyene reka share aha rero nyira kazi ka hagaze nyene pepe
basha Itimo kunyaka imfunguruzo z'ibiro.
Aho.
Yasohora nakayabukije mu nkono.
Aya.
Bize kigabura sa
nyanga yacu. Usaga gomba kwashira urya mukobwa wiwe Alice nta kindi. Hari naragonye neza ko gomba kwashira.
Ntabwo akwibwira ibyo mutazi.
Eh, byarabaye byarabaye. None agukura kuberi. Mwishonje kazogenda kurenganije ngo tuvyemere.
Reka basha byihoze. Mwebwe ibyo ntibibara.
Tuvyihoze kandi urenganye.
Ukabaje n'ubu sindabyumva.
Je nanjye sindabyumva.
None nyine yaradutse ngo taha kazi karahagaza tacha kwagira.
kumbi kumunu kwenye kabisi kawa hongo aje na wewe mutego
mutego
urumba
aho
sinzi mupinje mbiri wa anji
iba
makonta ya furnisee basha barabimbe meka mwini jewe
urumba
tata wa anje ngongomba kusenye rwa izini
uni kasuri na hundi
oye uizu kwari uwe
niwe njeni
aya
hundi hore yinjira kama mbiyo iwawe ni hindi
ego nibyo
hundi hore njamu ilasari kasore
sore mwini wanje yinjira mkabu
na hundi
habandi baba yinjira
jena amana babie kabisa kasi mbiyo mshaka kumu
ni kasore
mkabu mkabu joni mbinga kibu
oya brema hato mpi kani uwa kuzi mirongo bakoranga hakuli zine oya nao shaye meza mungo ni kasore tatawa mufash ashwa kwa kasore
iye
tulashwa waka mukashwa kwa inu hundi ya hindi
ushii mari kasore nukuni harusu kazinga hanyeni nizungi yari kuri misiyo hawa ni wana yari kuri misiyo mwiji hawa mwese ndabu umfu jyo ni wawo umfu haja naa uli likasori uja mkongo nye ni uze hini natuja mpanga chushira hamu hawa mga tugeta wazi tugeta mkosori jambuka kia muhimbi yonda vivu yitse
genza buho
yaa kare
kukosora na virimu
oya wana genduko
na mwagiriza kutamu fashi
oya mwesho anji agenduko nye
njiza kibuzi
bigabu umfu agenduko nye
ego izo gukoresha igikenyo wapi kugenza ibintu bukebe
urajyo niriko no gukarenganyo hama duhore bidushobora kubyemera
muganga muganga
nuracha nura nuracha
kubasi muganga
abanjiji
bwaraza
muganga yavuze ko naje ari muri koma ntiyapfuye
ntiyapfuye ko twakitse imana tukamushikana kwa muganga nura
abandeke basi ningiye kumuraba
abandeke kandi nora abandeke kandi ningiye
udako winjira no ibakwe yako winjira muri haya ni mashu reka turindire akana kuzira ko bimeze ni haga
oh senya nakuomba naje asiku
nora umva nora naje apa kufa banfime baba kwetu huko ni by expert baba kuvura
hakuna cha wese huko sasa mbona watuambie kitu mimi ndo tu watuambie
Kwapana
angali mkoma vrema
Sebrema
nadi alishakufa Harakufa tu kutambia ukweli
Hapana nora, hapana nora
Kwa teka tukumvikani Ni mkawa ni nduru wa shahu Turindi, chewa kani watubgia Ni uwezie kwa toje uteni Ndu mga amuri kodoka
Kweli, kweli mwehe Masima kweli
Kungwa tutazame Mwote tutapashwa kuona
Ya
Ako nabobara ture nzinduru Misi unanika
mafoza Unone kubido ya nivari kukazika Havo jewa ura
nangazo Ahuliroba jebile kuza mwakofero Ngore kwa wasaki vyo wasaki
Nesu uzi vyo warimu
Ewe mafoza
Aliko kayemwe
Nona huliwa unuma
Nika barumu haba emu
Oya bara henda wanzi
Chenda wadi.
None kamana yanje bibigwanisho byinjiye gutenga hamwe kandi.
Ewe turi yambitsi baramana yanje. Turi yambitsi baramu bantu.
Kazubana.
Bureka kwigira kitazi.
Ngo nigira kitazi.
Nigira kitazi gutega mafwe.
Ebwa banyarirwa bimpunzi twigorewe.
Turajushinga no kurondera ibigwanisho yamara.
Yemwe.
Boshaka boja kurondera muri bajya nyene bene wabo.
Mama mafoza. Mama mafoza.
Ubugira utangure
kurabanyabugo abantu
nasiri. Jewe ndakubwiye ko bijya byose arabanyabugo baraye bahatswe kuduswira.
Emwe ntabangara kirimwo mafu. Byose byamenyekanye kwijya nko yaturikiye mu ihema kwa funde.
None ivyo byabanyabugo byo bijemwe gute.
None kajya gakoto uri Nadia siko kari kabizanye ko amenyekanye. He kare kashaho gufundire yaraya cite kwicumu.
Ndeka nanuwo Nadia uri kuragiriza. Warakubonya bitsanye ngerero utangure guhari
ngo ntangure guhari
jewe rero hari abamubonye
ninjiye
mu ikamba fese bonzo mwigunira babimbarira
abo bamubonye nibande kamafu
mobereka
kajya gakoga Nadia nakagesera ni kama neko kajya gakorana n'inkozi zikibiza abanyahugu sinjye gitumona kanse no kuza mu bandi ngahamwe kambi kakaguma mu banyabugo wagirane kubera
ariko kamafoza
none kuba bamwe banyabugo
nibyo bica bituma kike inkozi yikibiga mafu
umpiritsa ari
kubwira
umpiritsa
eh ko mvuga
ariko baratwegereza
aho
abapolisi nibakubaza ko cyagenze ucubagira ko ari Nadia yari yazanye ibigwanisho ngo aduturitse Ani rakinga,
bariwe
bikitana.
Uti ngwe kima.
Uko nyene nda.
Jewe. Ya mara nyene nuba ukembeshera abantu.
Uzo kubeshe gute kandi jewe nakubwiye ko mfite ibyabona. Je mafota ndabeshe. Wuje kuvuga uko gusa hanyuma tubireneka abanyabugo.
Emwe. Je nje kuvuga neza uko ibintu byagenze nta binyoma nja kuremena nyaje kazuba. Ndeneke nte bishusha abantu. Oya. Em. Hanyuma rero natwe
dufite abatwa.
Oya.
Uwe umvu umutware wahe. Udashobora no guhagararira burongo uyu. Umutware wahe. Urakapfuda twayo
bakavuga none ko wumba wewe ntibogenda ukabibabwira wewe data wanje wemeza ko ufite ibyabona
bikozopfuko
kunze bigikinga muri kirikuri katugarukiritse ngahe inkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo tubandanitse kunererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe
Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kukabi wabo wamuremereye ngo nta kundi yari kugira niho muvyumva gute
uyu munsi duhere kuri Joel bwagiriza ibitezi mu ntara ya Ruyigi anegura inyifato ya Funderi ngo kuko naho yubara umubyeyi canke umwubahwa niyo gutuma gusesa amaraso ngo wemere twari dukwiye rero kubahana mu budasa bwacu niyo ngabo Vital wo muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba agira ati Funderi ntiyari kwakira inkoho yitwaje ngo nabi waba muremereye ahubwo niwe yari akwiye guhanura bagenzi we akabereka ingaruka mbi zo gutunga ibigwanisho mu gihe ndayipfukamiye Siriyaki w'umuhinga muri commune Wihinyuza agira ati Funderi yafashe inzira itari yo ngo ari gufuma yemera bakamuca mu muryango ngo umuntu rero ntiyobona uwi wabo ngo nuko yituye mu muriro ngo nawe aheza witemwa anita w'imakebuko igitega nawe nyine aranegura imyifata ya Funderi ngo niyo kwitwaza ko yemeye gufata inkoho kuko abi wabo bamuremereye ngo naho boba ari abiwanyu ntibubashigikira mu makosa ngo kanatsinda barayamaze bati umwatsi agutekesha inkono y'ikibi yamara gusha akayigutana ngo buheza kugoka ibigori bikera tugume mu ntara ya Gitega muri commune Buraza aho iteteka ahantu agira ati Funderi ntakwiye kwitwaza aho batangiye umugwi muntera akwiye gukurikira nk'intama ahubwo akwiye kumviriza impanuro za Nadia tubandandize ku banyanya bamurikira kuri bacishije ubutumwa ku muhora wa WhatsApp aho twavuga nka hoze nini baruta w'igitega agira ati Funderi yarakwiye gukoresha ubwenge bwiwe akibuka ko n'ivyo bigwanisho yemeye gukoresha bishobora kumuhitana nawe Kayise nishimwe nawe nyene agira ati Funderi yarakwiye gusubiza ico kigwanisho ngo kuko havuga ngo nabi wabo bamuremereye giha zofatwa nta numwe azokwemera kuja mu kibanza ciwe Elvis imwaro nawe ati Funderi ntiyitwaza biwabo kuko bakujanye mu nzira idashika urabankira niho ubugabo bubonekera Edmo Amos muri kaminuza y'Uburundi nawe ati Funderi yarakwiye kwanga gukora ico cose abona ko ari kibi akiyumvira kuri kazoza kiwe nakabanzi turangirize kuri aba banywanyi bamurikira ukuri bacisha ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook turavuga nka Johnson Ndayikeza yagize ati Funderi nta mpamvu yari gutuma atoriye inkoho ngo nuko yaremerewe nabo mu mugwi wabo ahubwo yarakwiye kubaza umutima akamenya ko bidakwiye gukurikira ibyiyumviro by'abandi utabanje gushishoza ngo kuko usanga wononye ibyo bibaza kuri kuragwanira turangirize kuri Claudine niyo nshuti agira ati Funderi yari kubanza kwiyumvira neza ntiyari kwakira iyo nkoho ngo nuko babitwe bamuremereye ngo Funderi nakoresha ubwenge ariko kwama ahatirizwa gukora amakosa yumva impanuro za Nadia uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo kugite muhezeje gukurikira akabazo naka naho Nora yahora yizera abanyarusangi kuva haboneye ibyashikiye Nadia byamuteye ubwoba none atanguye kwikeka umunyarusangi wese mubivuze kwike ukaba wifuza kwishura kuri ako kabazo rumva ubutumwa kuri za nimero muzamumenyereye arizo 61 ubusa 903 canke 75 88 905 eka no kuri uwo wese yifuza igikino muri kiri kuri kuri WhatsApp narungika ubutumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheza aronka ico gikino kundwi kundwi turangize rero tubibutsa ko cari igiceje 532 muri gwa rukurikirane w'igikino muri kiri kuri murakoze nahuta
cari gikino muri kiri kuri muzokoma muyikurikira kuri hajijwe rya Amerika miso se gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kiri kuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
barakoze cyane bagenzi bacu wo muri la benevolence batugejejeho inkinamico muri kirukuri kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mbasezeyeho kandi mbararikira amakuru yacu ataha yo mukanya isamuganije z'umugoroba mugire umunsi mwiza.